turashimye ko madanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isangira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika I Kigali na FM 93.3 I Karongi ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara mateguriye mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe umugwi utunganya amatora mu Burundi Seni wavanye Agaton Rwasa n'abandi banyepolitiki batabwanwe n'ubutegetsi ku rutonde rw'abemerewe kwitoza mu matora y'abashinga amateka azuwa mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka muri ico gihugu ico bahowe muracumva handi hato mu Burundi kandi amezi abiri araheze ico guna Republika ya Demokarasi ya Kongo bisinya amasezerano yo kuvana ko amakuri ku bicuruza 66 hagati y'ivyo bihugu bibiri kugera ino saha yamara iyo ngingo niratangura kuja mu ngiro
Ujya musi barafa kuvuga gusa hari kumubahaye umugongo rero bacyatangurana kandi kurihisha byo bavuga bajya abashefu ndi baguma babikurikiza
mu Burundi usanziza mugiza hari gihe uje ukatacha utanze aragucira ngo zani ibihumbi bibiri ufise nk'utunyenye n'utomate cyangwa udutunguru
Abanye bamwe mu banyagihugu bakorera ubucuruzi hagati y'Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri gihe ku isi ibyo by'inyamira mabi aha muri Amerika byaraye bitangaje imyidondoro y'umugabo yishe abagera ku icumi babagongesheje imodoka idonido ni mukanyisase musambi kazi Nandiri dawika zenshuti bakunze bijwi rya Amerika umuntu umwe yarahitanywe n'umucano wa wadutse modoka yo mu bwoko bwa Tesla yahiriye imbere y'ihoteli ya Donald Trump aheruka gutorwa nka president wa Amerika iri mu gisagara cha Las Vegas abagera ku ndwi nibo bakomerekejwe n'uwo mucanwa wahitanywe n'uwo mucanwa niwe yariko atwara uwo mutuga abategetsi ba Las Vegas bavuga ko warimwo ibisasu abantu baturitsa iyo baryohewe feu d'artifice mu gifaransa abategetsi bavuze ko abakomeretse batakomeretse cyane umwe majeje umutekano atashimye ko amazina yiwe atangazwa yavuze ko wari ko aratwara uwo muduga yari yawukotesheje biciye kuri application yitwa Turo president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaciye ashikiriza ijambo abanyagihugu aho yavuze ko matohoza ariko arakogwa harimo ukumenya niba ivyabaye hari isanyo bifitaniye n'uwisha abantu bagera kuri 15 mu gisagara cha New Orleans kiri muri Leta Louisiana gihe bari mu birori byo guhimbaza umwaka mushasha tukivuga ku vyo mugabo yishe agonza abantu 15 mu gisagara cha New Orleans ku munsi w'ubunani agakomeretsa 35 igisata cy'inyamirambo muri Amerika FBI kivuga ko bishoboka cyane ko ubwo bisha yabukoranye n'abandi president wa Amerika Joe Biden yaraye rero ashikirije ijambo abanyagihugu ababwira bishasha kuvyo amatohoza ameze kwerekana kwa kozi gyobara yitwa Shamshuddin Jabbar n'umunyamerika w'imyaka 42 yavukiye muri Leta ya Texas yarabaye umusirikare wa Amerika mu kiringo c'imyaka myinshi yongera aba mu mugwi w'abasirikare b'inseruka rukamvye president Joe Biden wa Amerika abandanya kuvuga ko amasaha make y'imbere yo gukora ibara yashize ku mbuga ngurukana bumenyi amavideo yerekana ko ububisha yakoze yabukoze yisunze ivyumviro yarashigikiye vy'intagondwa zitira idini rya Kiislamu imodoka yagongesheje abari mu ibarabara bahimbaza umwaka mushasha yari nkoteshanyo yo mu bwoko bwa Ford yariko idarapo riranga intagondwa zitira idini rya Kiislamu kandi yarimo ibirwanisho itangazo ry'ibiro by'inyamirambo muri Amerika FBI naryo rivuga ko mu isakwa ryakozwe muri quartier ikundwa cyane n'ingenzi iryo bara ryabereyemo hari ibisasu birimo ibibombe byo gutega bisa nk'ibya muduga wa Shamshuddin Jabbar bahasanze FBI kavuga ko mu vyo igitohoza harimo kumenya ubucuti yarafitaniye n'intagondwa zo mu rwo wa ICC witira idini rya Kiislamu hamwe no kumenya niba harabandi bari basangiye umugambi Ijwi Amerika aya makuru yose mwije kumva n'andi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni vewa radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ari mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuhere mu Burundi agatorwasa azimbere mu matavuga rumwe na leta y'ico gihugu abashinga amateka abandi babiri bo mu mugambwe SNL n'abakomoka mu migambwe iri mu runani Burundi bwa bose nibari ku rutonde rw'abemerewe kuzo kwitoza amatora abashinga amateka azuwa muri uno mwaka w'2025 umurwi wigenga utunganya amatora mu Burundi wasohoye urutonde rw'abemerewe kuzo kwitabira amatora yo mu kwa gatandatu mugoroba kwa kabiri w'inondwi urunani Burundi bwa bose rukumiriwe muri ayo matora mugihe rwari ruheruka kwemerwa n'ubushikiranganji bwo hagati mu gihugu hari genekerezo rya 17 z'ukwezi guheze kw'indwi rugizwe n'imigambwe Frodebu, Codebu, Fedes na CNDD Seni yavanye urunani Burundi bwa bose ku rutonde rw'abemerewe kwitoza nyuma y'iminsi iri mu nsindwi imwe agatorwasa atangaje ko azokwiyunga n'urwo runani mu matora umurwi Seni usigasigura ko wavanye urwo runani Burundi rwa bose ku rutonde rw'abemerewe kwitoza kwera urutonde rw'urwo runani rwari ko abashinga amateka batatu mu gambwe SNL utari muri urwo runani ku gasena ibi bice kubiri n'ingingo y'ijana na cumi na kabiri y'ibwizwa igenga amatora n'indwi muri genga imigambwe abashinga amateka urunani Burundi bwa bose Seni ivuga ko rwazize nyagatorwasa acemeza ko arongoye umugambwe SNL umushinga mateka Ephrazim Utezinka na Anatole Karorero bo muri uwo mugambwe umushinga mateka agatorwasa w'imyaka 60 muri ukako yajuga kabiri mu majwi matora yo mu 2020 Evariste Ndayishimiye yatahukanyemo intsinzi nka president w'u Burundi agatorwasa ntigeze yemera ko yatsinze ayo matora yavanywe ku burongozi bwa SNL mu kwa gatatu ko mu 2024 nabagirizwa kuba mu kwaha ku mugambwe CNDD-FDD kugeri no saha akaba yemeza yamara ko ariwe agitwara umugambwe Kefani Bizi atwara umugambwe Codebu uri mu runani Burundi bwa bose nawe yavuze ko kuvanwa ku ntonde z'abazo kwitoza mu ntara zose z'u Burundi ari ugukumirwa gushingiye ku batinya urwo runani agira ati nibifuza ko urunani rwacu ruje mu matora kubera batinya inguvu dufise umurundi w'umuhinga mu vya politike yavugishije iturukanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP nashimye ko amazina yiwe atangazwa nayo yavuze ko ubutegetsi buhari buhazwe n'ibibazo birimwo iby'ubutunzi bwakoze ibishoboka byose kugira ngo bukumire agatorwasa mu matora kubera benshi mu manyagihugu bamwizera nk'uwozana inyishu ku bibazo biri mu Burundi ikirangamisi c'amatora kivuga ko utashimishijwe n'ingingo ya Seni afise imisi ibiri yo kunguruza muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nayo igaheza igatangaza ingingo yayo mu kiringo kitarenga iminsi 8 umurwi Seni uzotangaza urutonde rwayo n'abanduka rw'abemerewe kwitoza igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa mbere tukivuga ku z'amatora mu Burundi mu ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza abarundi president w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije abanyagihugu atwara n'amakungu igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa 12 yagarutse matora zo mu 2025 aho yasavye abanyagihugu kuzogaba mu matora kuko kubwiwe gutora nabi bishobora guta mu manga igihugu muri iryo jambo Ndayishimiye yavuze ko leta yiwe igiye guhagurukira abantu bose basubiza ubutunzi bw'igihugu inyuma yemeje ko hari abakozi ba leta banyuruza ubutunzi bw'igihugu abamugajwe n'igiturire hamwe n'amabanki anyigeza amafaranga y'igihugu ibindi kuri no nkuru Ijwi rya Amerika yateguye ice kwa kunzwa mu Burundi urabisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Mugihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari karatanga inyigisho mu gikorane cyo gushima Imana cyasozerewe kuri wa 31 kwezi kwa 12 Evariste Ndayishimiye yemeje ko mu bisata nka byose by'igihugu hiraye ingeso yo kujya ibiturire atanga karerero ko mu gisagara cha Bujumbura aho kuva ku mukuru w'ibarabara hagushika kuri buramatari barangwa no kujya ibiturire mu ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza Barundi naho yadomye rutoke kubagwiza tunga n'abadandaza bataratahura akamaro kamakori na matagisi abarundi batarategera neza kubungabunga ubutunzi bw'igihugu bamwe mu bakorera leta nti batahura ikoreshwa neza igikigega cy'igihugu hari abashikiranganje bamwe basohora amahera byitwa ko barisha ibikorwa bitigeze bikorwa hagucyo amahera bakayanyuruza hari n'abari hamasoko atigeze abaho abarongozi b'amabanki nabo bari bajeje gukingira ubutunzi bw'igihugu ubu nibo babuhunga abanya mu kunyegeza amafaranga bagatanga mwibanye nkuru y'igihugu amaraporo atariyo bamwe mu badandaza nabo barashoye ibidandazwa hanze amafaranga mva makungu bagurishije ntiyigeze yinjira mu kigega cya leta ibyo byose bikaba byabaye mu mwaka uheze Patrice Dieudonné Nibizi arongoye iseminari ntoya ya Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura mu nyigisho yatanze muri ico gikorane yemeje ko mu gihugu cy'u Burundi hariko harabura uturerero twiza two kwigana aho usanga n'abana habategwa isoni bakamara amazu ahano kuba bavutse ku mubyeyi yiba agiye biturire yafunzwe kubera iyo ngeso umusesere dotati arabagi byabo n'iby'abandi abarenganya abo bajejwe abasahura leta bakaguma barundanya amatungo n'izindi ngeso zisigaye zariraye mu ndongozi muri kino gihe bigatuma umunyagihugu abura yacira n'ayamira
Asigarone kwa murushinge ukato mugendereza ibyo zimbizibi ukamubura kandi ukamubura umubona kumwifuza ukamukena kandi ari wewe yarambereye none tuje kwande tujehe basi muratubwira dushyira abandi buboneka hari abafungira abantu gusa mu kwerekana ko bakomeye ko bazwi bagatakaza bwa buntu maze ukuri ukabasiga no kwicisha bugufi Musa yatubwiye
Izo ngeso rero ziriko zirandukira indongozi hirya no hino mu gihugu kandi zizotuma igihugu gifutana kubwo umupatiri abarundi barahemukiye abiguza igihugu na Afrika asaba indongozi kwikubita gashi bagakurikiza iragijya abiguza igihugu
twubake demokrasi y'ukuri umwanya batanga na nyene na mandela bamaze badufasha ngo tubane mu mahoro dutere imbere uwo mwanya uri kurabyara iki turonde ineza y'igihugu bien commun bien supreme abana b'abarundi baguye ku rugamba bozuka bakagaruka bagatembera mu biro bagatembera mu mihana two bagwira ngo basheshe amaraso yabo ngo dushika ngo dushike kuri ibi tubaheshe iteka ukubaka igihugu cyiza imiryango yabuze abana babo yizigiye kuronka ubuzima buzira ibibazo none babayeho gute ubwo ntibahemukiwe nabo bahosheje nabo bahojeje
Umukuru w'igihugu yashikirije ingingo zafashwe kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bugarukigwe.
Abagize akamenyero kugira ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu bazobogozwa mu mabanga yabo, bahanwe, barihe ikibiriraho ibyo basahuye kandi ntibazosubira gushingwa amabanga n'igihugu. Abanyegeza amahera yabo mu mazu aho kuyatwara mu mabanki cyanke amabanki adatanga raporo y'ukuri mu ibanki nkuru y'igihugu, abadatanga amakori n'amatagisi bitwaje ibihagararo byabo bazofatwa nk'abasi biterambere ry'igihugu abagarariji hanyuma bahanwe by'akarorero.
Abajije kwegeranya amakori n'amatagisi kuva mu mwaka w'2025 bagiye guhembwa harabwe amahera binjije kandi n'amategeko abagenga azohindurwa kugira ngo amakori n'amatagisi by'igihugu byose byinjire mu kigega cya leta. Muri kuno kwezi kwa 12 umukuru w'igihugu yarabogoje umushikiranganje w'ikigega cya leta n'uwurongoye ikigega cegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi. Iryo bogozwa ryabaye nyuma yuko hagaragaye igihenge miliyari dihejeje na 11 zategerezwa kwegeranywa mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2024 ushije mu 2025. Eka n'ujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bujumbura nawe nyene yarahagaritswe mu mabanga yagerezwa kunyereza imbuto z'ibigori zatanzwe na leta uwo mwaka. Aha barimyi imbuto zo mu mwaka uheze zaboze bituma abarimyi bahahombera izo mbuto z'ibigori bateye ku gatasi zikaba ziti zitigeze zimera.
Thierry Ndayishimiye urakoze. Prezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe mu ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza abanyagihugu atwara yijeje bidasubirwaho ko u Rwanda ruzokora ibishoboka byose mu gukomeza kurinda umutekano ku mipaka iruhuza n'ibindi bihugu bibanyi. Ibi byakurikiranywe na Eric Bagirubusa.
Ijambo Prezida w'u Rwanda Paul Kagame yagejeje ku batura Rwanda risoza umwaka w'2024 ryatambutse kuri radio na televiziyo byose by'igihugu. Ni ijambo rye umukuru w'u Rwanda yibukije ko u Rwanda rwibutse ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Yavuze ko nyuma y'imyaka 30 u Rwanda rwarushijeho gutera imbere runiyubaka mu nzego zitandukanye zigize ubuzima bw'igihugu n'abagituye. Ku kijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2024, Perezida Kagame yatsinze ku muzandengo ya 99%. Yavuze ko byashimangiye icyizere abaturage bafitiye abayobozi mu nzego zitandukanye. Aha yashimiye burumwe mu bagize uruhare mu migendekere yayo.
Nongeye gushimira abanyarwanda bose n'inshuti z'u Rwanda inkunga yanyu mu gihe cy'amatora ndetse no mu bindi bihe igihe iyo nkunga ibikenewe. Abanyarwanda bagaragaje mu ijwi riranguruye ko bashaka kugera no ku bindi byinshi kandi byiza na serivisi zirushijeho kuba nziza mu myaka iri imbere, kandi tugomba gufatanya twese kugira ngo tubigereho.
Muri iri jambo ryamaze iminota igera muri 6, umukuru w'u Rwanda yanagarutse ku bizazana u Rwanda rwanyuzemo mu 2024 birimo icyorezo cya virusi ya Marburg cyahitanye ubuzima bwa bamwe.
Muri uyu mwaka ushize twahuye n'ibibazo bitandukanye, muri byo icyateye impungenge cyane ni virusi ya Marburg. Ku miryango yabuze ababo twifatanije namwe muri aka kababaro. Ndashimira abakozi bo mu nzego z'ubuzima ubutwari bagaragaje n'abafatanyabikorwa bacu umusanzu batanze w'ingirakamaro. Kubera ibyo, iyi ndwara yatangajwe ku mugaragaro ko yarangiye mu ntangiriro z'uku kwezi, ihitanye ubuzima bw'abantu bake mu mateka yayo.
Ku ngingo ijyanye n'ikibazo cy'umutekano muke kimaze iminsi cyumvikana ku mipaka u Rwanda ruhuriraho n'ibihugu bituranyi, Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda ruzakomeza kwifashisha uburyo bwose bushoboka mu kurinda imipaka yarwo.
Unfortunately, we continue to see instability in our region along our borders.
Ikibabaje, turacyakomeje kubona ibibazo by'umutekano muke mu karere kacu hafi y'imipaka yacu. Ndashaka kubizeza ko umutekano w'u Rwanda n'ubusugire bwarwo bizahora birinzwe byuzuye hakoreshejwe uburyo bwose bushoboka. Inzira z'ubusamo n'ibisubizo by'agateganyo ntibishobora gukemura iki kibazo. Hakwiye kubaho igisubizo gisobanutse gikemura impamvu muzihaba mu gihe giciriritse no mu gihe kirekire. Icyo kikaba cyatanga amahoro arambye ku baturage bose b'akarere kacu. Ibi ni ingenzi kuri twese, nta n'umwe uvuyemo. Nta mahoro agenewe bamwe ngo ntagere ku bandi. Twese dukeneye amahoro amwe. Tuzakomeza guhagarara ku kuri kw'amateka ku bijyanye n'ibyo tunyuramo, kandi ntituzigera twemera kugaragazwa uko tutari.
Uyu mwaka w'2024 urangiye u Rwanda rudacanwa kandi ibihugu bituranye ibyarwo aribyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. U Burundi bwageze naho gufunga imipaka yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda, bushinja umuturanyi gucumbikira abashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'2015 ahategekaga nyakwigendera Petero Nkurunziza. U Rwanda rushinja kandi Kongo kwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda no gucumbikira abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR ushinjwa gukora genocide mu Rwanda mu 1994. Kongo nayo igahindukira ishinja u Rwanda gutera inkunga abarwanyi bo mu mutwe wa M23. Perezida Kagame mu ijambo yagejeje ku batura Rwanda n'inshuti z'u Rwanda yanibukije ko abanyarwanda ubwabo aribo bagomba gufata iya mbere mu guteza imbere urwababyaye batarindiriye ko hari undi wabateza imbere. Yanavuze ko urubyiruko rwitezweho kuzageza u Rwanda ku ntera ihambaye mu myaka iri imbere.
Nongeye kubifuriza mwese hamwe n'abanyu ibyiza byose byo mu mwaka
Ejo bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro wanyu mu ntara. Amezi abiri araheze Burundi na Repubulika Demokarasiya ya Kongo bisinya amasezerano yo kuvana kamakori ku bicuruzwa 66 hagati y'ibyo bihugu bibiri. Kugera ino saha yamara iyo ngingo ntiratangura kuja mu ngiro, abakora urudandazwa ruto ruto rwambukiranira imbibe bagasaba ko imvugo yojana n'ingingo. Ni inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Bamwe mu bacuruzi barimo Abarundi n'Abakongomani bavana ibicuruzwa birimo iva mu mirima ndetse no ku matungo mu Burundi bakabijyana mu mujyi wa Uvira banyuze ku mpaka wa Kavimvira, bemeza yuko bakibisorera amafaranga. Ibi bavuga yuko binyuranyijwe n'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi binyuze kuri ba ministre babyo b'ubucuruzi aribo Julien Paluku wa Congo na Nijimbere Chantal w'u Burundi. Tariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 aya masezerano ategeka gukuraho imisoro n'amahoro kubidandazwa 66 by'imbugwa mu bihugu byombi. Ayo masezerano avuga ko ibyo bikwiriye gushyirwa mu bikorwa nyuma yaho amaze gusinyigwa. Turi nabo na Mponga atwara ku ikinga ibicuruzwa birimo ibifungurwa n'ibinyobwa birimo imboga, imbuto, ibishyimbo, amata ndetse n'amazi. Avuga yuko bakomeje kwa kumisoro.
Urya munsi barapfa kuvuga gusa hari kumubahaye umugongo rero bacyatangura ara kandi kurihisha bagishuza bijya bose bijya busuruzi bijya buto buto sanga n'ibitoke n'udutunguru cyo twabantu bazana ku mutwe hanyuma rero bacya bagufata hariya muzana amahera tubabaye yuko ibi byose bamaze kubikura bacya bavuga bijya baravuga n'ibiwabo hariko rero twasaba inyene kandi kubajya bagume badufashe bagume bagira rero isivi baze barabe hanyuma barayo ku bindi biguma bitembera byo bavuga bajya abashef ndi baguma babikurikiza eh baguma bamumaze kubivuga hanyuma rero umva haye umugongo bacyatangura kandi kugudufata byo tufite ubujya budanda za buto buto.
Abacuruzi bato bato bakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka hagati y'ibihugu byombi bavuga yuko usibye muri Congo basoreshwa no ku ruhande rw'u Burundi hari amafaranga basabwa
mu Burundi mukugira tujabuke usanze zamugiza hari gihe ujabuka atacu tandi aragucira ngo za nibihumbi bibiri ufise nk'utunye n'udutomate cyangwa udutunguru
aha mu Burundi baratusaba 2000 francs ahandi 2000 francs.
Abacuruzi basaba ko ku mpaka wa Gatumba na Kavimvira hamani ku rutonde rw'ibicuruzwa bemerewe gutambutsa badasuze n'ibyo batemerewe. Aba ni bamwe twahuye bafite amazi n'inyanya ku mpaka wa Kavimvira
tuza tutinye turajugumira tu example nzenye ibiro 50 by'ibiharage moranza njugumiye na mahoro mfise
nakaguye inge
saba yuko waduci wotusire oroza ngawe tukamenya ibiro 200 nushora kubirihira cyangwa ikiro ibiro 100 nushora kubirihira tugende tubizi ibyo tuje gukora kubera tuza nyine ibyo ashara nzogira ingorane.
Usibye iki kibazo cyo kwaka imisoro abaturage bafite bavuga kandi ko birukanwa naho bari basanzwe bakorera hafi umupaka
baradusanzariza ibintu basanze nkuko twicaye ngaha tuvuga ati kugira ntituje hariya kure ntibatwugarireko bakaca baza bakapolisi kabisanzaza kabimenagura bakabihonyanga bakabisiribanga
twege ducuruzize nkuko turabacuruzi bato bato ducuruze inyanya ngaha tucuruzize abapolisi bacye baza bakabitwaka bakaca babitwara cyangwa bakabikubita amasabato bikamenagurika byose.
Ubwo minisitiri w'ubucuruzi muri Congo Julien Paluku na Chantal Nijimbere w'u Burundi batangizaga iki gihugu cyo korohereza ubucuruzi bwambukiranye imipaka mu mpera z'ukwezi kwa 10 basabye inzego zikorera ku mipaka gufasha no korohereza abacuruzi. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi muri za ministeri zombi buvuga ntibyadukundira gusa mu kwezi kwa 10 abo ba ministeri hari icyo bari bavuze kuri ayo masezerano. Mu masezerano ibihugu byombi byagiranye yerekeranye ubucuruzi bwambukiranye imipaka ku bicuruzwa birimo ibihingwa muri Congo no mu Burundi avuga ko ibyo 66 iyo bitarengeje idolari 500 bidasoreshwa. Twashatse kumenya impamvu abacuruzi basoreshwa tuvugisha ubuyobozi bushinzwe ubucuruzi muri Uvira butubwira ko buzajya kuzana kuri uyu wa kabiri liste y'urutonde rw'ibyo bicuruzwa ibukavu. Andi makuru aba muri biro ishinzwe abacuruzi ku mpaka wa Kavimvira avuga ko impamvu amasezerano atarashyirwa mu bikorwa ari uko za serivisi zikorera ku mpaka zitarahabwa inyandiko yanditse ibabwira ibyo bicuruzwa 66 batazaza bishuza. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ejo aho bukera imyaka 66 izo birumanye umunsi kuyundi Alaska ibaye leta 49 muri leta zunze ubumwe za Amerika yiyongeye ku mareta yaragize Amerika ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa mbere ko mu 1959 imbere yaho yari nka koloni y'Uburusiya byagenze gute ngo inje mu minwe ya Amerika mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabigarukako
kuva mu 1741 Alaska yari nka koloni y'Uburusiya kuva mu 1853 kugera mu 1856 Uburusiya n'Ubwongereza barwaniye muri Crimea intara yaje kuba ya Ukraine ariko ubu ngubu muri iki gihe yigaruriwe n'Uburusiya kuva mu 2014 Uburusiya bwaratsinzwe icyo gihe noneho ubugira impungenge ko Abongereza bashobora no gutera Alaska baturutse muri Canada bituranye Canada yari koloni y'Ubwongereza aho kugira ngo rero Alaska igwe mu maboko y'Abongereza Uburusiya bwahisemo kuyigurisha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Uburusiya bwabibwiye Amerika bwa mbere mu 1859 Amerika yabyakiriye neza ariko nayo yari ifite ibibazo bikomeye byaje guturikamo intambara y'isubiranamo rya bene igihugu civil war yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865 nyuma y'intambara wari ministri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika William Henry Seward yihutiye gusubukura imishyikirano n'Uburusiya ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatatu 1867 we na Edward Stockel ambasaderi w'ingoma y'Uburusiya i Washington icyo gihe wari ku rwego rwa ministri basinye amasezerano yo kugura Alaska ku madorari miliyoni 7,200,000 ugereranyije ni nk'amadorari miliyoni 145 y'iki gihe sena ifite mu nshingano zayo kwemeza amasezerano mpuzamahanga kugira ngo ashobore kujya mu ngiro yayahaye umugisha iminsi 10 nyuma yaho ku itariki ya 9 y'ukwa kane kwakurikiyeho naho president Andrew Johnson yayashyizeho umukono ku itariki ya 28 y'ukwa gatanu 1867 aba rero abayitegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko rero Alaska yabaye iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika burundu ku itariki ya 18 y'ukwa 10 1867 ibihugu byombi bimaze guhanahana amasezerano ya burundu yemejwe n'inzego zabyo zose zibishinzwe ibyo bita ratification Alaska yamaze hafi imyaka 100 ari nk'umutungo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ukuvuga itaremerwa nka leta mu zindi itegeko ryo kuyigira leta ryemejwe n'abadepite sena n'umukuru w'igihugu David Dwight Eisenhower mu 1958 noneho ku itariki ya gatatu y'ukwa mbere 1959 president Eisenhower ashyira umukono ku iteka rishyira itegeko mu ngiro Alaska rero ibibaye leta ya 49 hagati aho muri uwo mwaka ku itariki ya 21 y'ukwa 8 Hawaii nayo yabaye leta ya 50 ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyagizwe na leta 50 kugura Alaska Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyungukiyemo cyane icya mbere Alaska niyo nini muri leta zigize igihugu n'ubuso bwa kilometero kare miliyoni 1,517,736 icyo gihe kandi yayiguze make icya kabiri Alaska ifite ubukungu buhagije ku buhinzi uburobyi peteroli nyinshi amabuye y'agaciro menshi atandukanye na zahabu n'ubukerarugendo Alaska kandi yafunguriye amarembo Amerika ku majyaruguru y'inyanja Pasifika no mu majyaruguru ku gasongero k'isi bamwe mu bategetsi b'Uburusiya bakunze kwerekana ko byabaye ikosa kugurisha Alaska ariko abahanga bavuga ko ntacyo Uburusiya bwakora kugira ngo buyisubirane
ejo bya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwarimu duteze abiri aha niho ikiganiro iwanyu mu ntara cino munsi kigarukiye kuri mikrono mu buhinga bw'ivyuma mwarimu agiteguriwe na Jean Diane ni nahazwe nari nakibateguriye ku izina ry'abagenzi banje ariko ibintu ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose anje turongera amakuru ari imbere